Uyu muvugizi wa Petezi Gamibanga yaragandaguwe azwi ku izina rya Patrice Gahungu. Abamugandaguye ngo bamusanze ari ruhande yaho aba hari igihe cy'isaha 5 z'ijoro ngo atashe muhiriwe. Maina barampama yaho decegeye cyaka cy'umukuru w'igihugu akaba ari ni munyamabanga mukuru wa Petezi Gamibanga avuga ko ubwo bwicanyi ruri mu ruhigi rukoragirirwa batavuga rimwe n'ubutegetsi.
Turavye ubwo bwicanyi n'ibintu biba byateguwe murazi yuko mu kwezi kwa gatanu twabuze umukuru w'umugambwe Zediferuzi yishwe kuri ubwo buryo nyene ari iruhande y'urugo iwe si bintu biza gutyo n'umugambi wateguwe turabize yuko abantu bo muri opposition bateguriwe kugandagurwa ntihagire ubusubira gukakaza kugira ngo bigumire kuri ubwo butegetsi bwabo atanumwe ariko arabagora canke ababwira yuko ibyo bakora bidahuye amategeko nico gituma twebwe n'ukuri ubwo bwicanyi turabwiyamirije tukanahoza n'umuryango w'umuhisi Patrice Gahungu tukanahoza n'abazigamibanga bose eka tukanahoza n'abarundi bose kukuntu abanyagihugu birigwa baricwa bunyamaswa
Patrice Gahungu imbere yuko yicwa yarasanzwe kwa gikorwa giterabwoba byongeye ngo n'abandi banywanyi ba Petezi Gamibanga ntibatekaniwe nkuko bibandaye bivugwa na Mayina Barampama umunyamabanga mukuru wa Petezi Gamibanga
tumaze iminsi turonka amatelefone menshi adutera ubwoba atubwira ibi na biriya tumaze iminsi tubona abantu baguma badukurikirana aho hanze ku mbere y'urugo badukurikirana ibyo turimo n'ibyo dukora aho turi ibyo byose ni muri ya ntumbero yo gutegura ubwicanyi kugira ngo abakadre bo mugambwe Petezi Gamibanga bose babagandagure cyo nico duci intege turi mukuri dukora ibintu biza bikiza igihugu
kujyanye urupfuga Patrice Gahungu mu gipolisi nabo nyene baremeza ko yishwe arashwe kandi ko yarashwe n'inkoya ya pistole ibyo bakavuga ngo bihweje bisigaye by'amasasu yatowe baravuga kandi ko matohoza kuri ugo rupfu yatanguye nayo ku makenga Mayina Barampama yashikirije ku mutekano wiwe umuvugizi w'igipolisi nishuye ama yatanze ni yayindi ni yuko ngo wumva ko umutekano wiwe ubangamiwe yandikiye inzego z'igipolisi maze nabo babonye ko bikenewe bakamucungerera umutekano w'igiti ciwe mu gihe amazi iminsi hapfa abantu bari mu nzego zo hejuru mu migambwe kubivuga ko ubwo bwicanyi bugana umugwi w'abantu runaka umuvugizi w'igipolisi arabibeshuza
twebwe mu gipolisi nta muntu yigeze aza kwitwara avuga ati yarakagwika abantu bagenewe kwicwa cyangwa bariko baricwa iyo gikozwe mu gipolisi baraheza bagashaka kora amatohoza kuri ico cahanye bishitse bikaboneka ko bahariho isano hagati y'icaha kimwe n'ikindi cankwa y'ivyaha byinshi ivyo navyo nyina biraheza bikabonekera mu matohoza
uretse uyo munywanyo wa Petezi Gamibanga yaragandaguwe hari n'ibindi biziga byaraye bitowe mu gitondo cyo kuri wa kabiri muri zone nshasha ya Cibitoke komine Ntahangwa amakuru twakuye muri bamwe banye Cibitoke twavuganye avuga yuko ari biziga bine
ni biziga bine ico mu Cibitoke kujya gatandatu haruguru ku mugabano wa Cibitoke na Kamenge hakaba ikindi bavuga yuko coba batoye kuri Dorsale haruguru y'ikaburimbo nico kindi cyo ngaho mu Nyabagera n'ikindi cyo kujya gatandatu ku komine
kubigiye twashika twiboneye kiziga kimwe cyonyene ducatowe mu Nyabagere kuri ivyo biziga nyene mu gipolisi ho bemera ibiziga bibiri Pierre Nkuruki umuvugizi w'igipolisi yavuze ko ico kiziga catowe kujya gatandatu basanze ari umuntu yari yitwa Eli Hakizimana naye ko ico kiziga batoye mu Nyabagere igipolisi kivuga yuko yari umuntu yasanzwe muri zone nshasha ya Musaga ngo ko biboneka yuko yishwe araheza gutabwa aho bamutoye kuri ivyo bijyanye n'ubwicanyi mu kiganiro cy'amwe parcelle magicinze rw'amagara barundi guhindura ingendo rya hayamenyesha makuru n'ukuntu wa kabiri urirongoye yavuze yuko abazwa n'ubwicanyi mbere hari nakamo yateye leta Faustin Ndikumana
ubwicanyi buza burafatira ku bantu bamwe bamwe abantu bagahagarikwa ugasanga rimwe ntivyakurikije amategeko twifuze igihugu gitekanye ibyo kwihorahora na bitahari kukwinubana hagati y'abanyagihugu n'abajejwe umutekano hagabanuka parce America bisaba leta yuko igakoresha ubwitonzi n'ubwenge bwinshi kugira mu bikora byose ibe iri kiraba nk'inyishu y'ibibazo ntibe ituma ibibazo vyiyongera
I Bujumbura Fidelita ishatse kugujuja Amerika.